muteze amatwi ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ribandanya ibiganiro byaryo by'uyu munsi. Ibiganiro nk'uko rero musanzwe mubimenyereye bishimikira ku makuru yo mu karere. Muri kumwe na Ange Fidèle Niyongabo
na Oriane Itangishaka. Kaze mu biganiro vya Radio ijwi rya Amerika.
Ubu rero amatora yaheze. Ivyo kudutora canke kutadutora byarangiranye n'itariki ya 21 mu kakaro. Ubu ni gihe gishasha cyo gukorera igihugu cacu twese turi hamwe.
Wano mukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza mu ijambo yashikirije abanyagihugu inkuru na yandi makuru twabateguriye turayigaruka ko mu kanya. Tutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, duhere ku makuru yerekeye u Burundi. Inyuma rero yuko perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza ashizeho leta nshasha agashikiriza n'ijambo abanyagihugu uno munsi, abatavuga rumwe nawe bagize ico nabo bashikiriza, harimwo Leona Nyangoma ayoboye inama y'igihugu iharanira iyubahirizwa ry'ibwirizwa nshingiro amasezerano y'Arusha n'ubutegetsi bushingiye ku ntwari ibereye mu gihugu cy'u Burundi mu mfunyafunyo Senared. Nyangoma yiyamirije ubwa nyuma ivyo avuga ko ariho nyangwa ry'amasezerano y'Arusha n'ibwirizwa nshingiro bikorwa na Petero Nkurunziza. Avuga ko abarundi eka n'amakungu bahanze amaso runani ko arahiri uvutse Senared, amenyesha ko bose biteze ko rubabera urumuri rwo kubavana mu mwijima intwaro iri mu Burundi ibamajijemwo imyaka 10 yose. Nyangoma avuga ko runani Senared ruje hageze. Avuga ko runani Senared ruje mu gihe abarundi barushe bariko barabura ababo umunsi ku munsi, bariko barangara basiga ivyabo n'amatongo yabo, bariko baricwa nabo bakijije. Leona Nyangoma avuga ko runana yo boye Senared gumva amarira y'abarundi, gumva ububabare bwa bene igihugu baturubitswe n'intwaro y'agacinyizo ya Nkurunziza. Avuga ko runani Senared ruje ariyo nyishu y'amahoro ahanze u Burundi n'abarundi. Leona Nyangoma avuga ko uyu munsi ariko basezerera ikiringo cya nyuma cya Petero Nkurunziza, amenyesha ko bashaka gusubira gushikiriza abarundi n'amakungu aho runani Senared ruhagaze ku bijyanye n'ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza. Amenyesha ko ku bwabo Nkurunziza ata burenganzira na bumwe agifise bwo gutwara Burundi mu kiringo kigira gatatu, ko kubera biteye kubiri n'amasezerano ya Arusha n'ibwirizwa nshingiro. Atangaza ko kuri uyu munsi igenekerezo rya 2026 myandagaro mwaka wa 2015 kuva isaha 8 Nkurunziza zoba arangije ikiringo ciwe cyo kurongora Burundi n'abarundi. Leona Nyangoma avuga ko niyo Nkurunziza yaguma ku butegetsi abanyagihugu bose cyane cyane bari nyuma ya Senared bazomufata nk'umugumutsi umugararije. Atangaza ko Senared imusaba mu masaha asigaje ko aho kurahirira gushira umuzigo ku banyagihugu n'igihugu, ahubwo yarahirira gusezerana neza ubutegetsi. Ngo ivyo navyo nta kundi yo bigira atari ukwemera ataguhimanga guhigimanga kugirana ibiganiro bijana Burundi kwiterambere abarundi bose biciye kubaserukira aba baserukira nka Senared. Leona Nyangoma amenyesha ko muri ivyo biganiro bazomufasha gukinjura akiri mwiza agende mu mahoro aharonke inyungu n'abandi barongera inyungu. Mu ncamake Nyangoma avuga ko ingingo nyamukuru z'ivyo biganiro ari izikwirikira kumvikana ingene Nkurunziza yosezererwa ku neza yiwe n'iy'abarundi, kumvikana ingene boshinga inzego mfata kibanza n'imirimo nyamukuru yazo.
Mubandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC. Perezida wa Sudani y'Epfo Salva Kiir yashize urukumu ku masezerano y'umwumvikano agamije guhagarika intambara yari imaze amezi 20 iba hagati ya leta n'abaroberi bayobowe n'icegera ciwe. Mu birori byo gupfundika ayo masezerano vyabereye ku mugwa mukuru wa Juba, Perezida Kiir yavuze ko afise amakenga yerekeye ibiri muri ayo masezerano yashize ko urukumu. Mu majambo yiwe yavuze ati aya masezerano y'amahoro turiko turafundika uno munsi afisemo ibintu byinshi tudategerezwa kwemera. Yongera avuga ati ayo makenga ahari niyirengagizwa ntibizoba biri mu nyungu y'amahoro arama. Ejo ku munsi wa kabiri akanama ka ONU kajijwe umutekano kari karagabishije ko kazoha ibihano igihugu cya Sudani y'Epfo ni Perezida Salva Kiir adashize urukumu kuri ayo masezerano.
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC. Prezida w'igihugu cya Syria Bashar al-Assad yidoga ku kwisuka kw'abanyamahanga mu ngwano imaze imyaka ine mu gihugu ciwe, yatangaje ko atazorekurira abanyamahanga kuza gukurikirana amatora yariyo yose azoba muri kazoza. Amenyesha ko ivyo ari kurenga ku bwigenge bw'igihugu cya Syria. Ivyo prezida wa Syria Bashar al-Assad yabitangaje mu kiganiro cashikirijwe jo ku munsi wa kabiri kuri televiziyo Al-Manar y'umugwi w'abagwanyi Hezbollah. Prezida Assad yatangaje kandi kwinyishu ku ngwano iri mu gihugu cha Syria izoboneka igihe ibihugu vyo mu mahanga bizohagarika ivyabona ko ari utwigoro two kugiramira leta yiwe. Avuga ko igihe ibihugu vyo mu mahanga bizohagarika gufasha iterabwoba gwico gihe bazovuga ko bashitse ku ntambwe ya nyuma yo gutorera inyishu ingwano iri muri Syria. Abategetsi b'igihugu cha Syria kenshi bakoresha ijambo iterabwoba bashaka kuvuga uwo ari we wese arwanya leta ya Syria, harimo abagwanya ubutegetsi bwa leta. Akamo kamakungu ko guhagarika ingwano muri Syria no gushiraho leta mfata kibanza itegura amatora mashasha gushika ubu ntivyashoboye guhagarika ingwano imaze guhitana abantu barenga 240,000 kuva mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'2011. Prezida Assad iranebwe kandi leta zunze ubumwe za Amerika zafashije abagwanya ubutegetsi bw'igihugu mu kuvuga ko abayobozi ba Amerika badashobora kwizigirwa. Yamara yarahayagije igihugu cy'u Burusiya ni n'utwigoro tw'ico gihugu tubandanya tugusubira kunagura umugambi w'amahoro umaze igihe warahagaze.
Kuri uno munsi wa gatatu, umuntu yitwaje inkoho yarashe abakozi b'ikinyamakuru cy'abanyamerika aho bariko barashikiriza amakuru yariko araba muri uwo mwanya nyine kuri televiziyo agandaguramwo babiri. Uwo muntu yagize ico gitero yari yambaye impuzu zirabura, aregeraho bari abo bamenyeshamakuru bari bari, ararasa umumenyeshamakuru n'uwo bikorana afata amasanamu aho bariko barabaza ibibazo umukenyezi mu gisagara cya Roanoke muri leta ya Virginia. Shane ya televiziyo WDBG abo bamenyeshamakuru bakorera yavuze ko abo bakozi bayo babiri baciye bacikana. Uwo mukenyezi asanzwe ari umugwiza atunga muri ako gace bariko baramubarezamo ibibazo wewe yakomeretse. Polisi iriko irarondera uwo mugizi wa nabi, baciye bavuga ko bakeka ko ashobora kuba yakorera iryo shirahamwe WBDG. Igisagara cya Roanoke kiri ku kilometero 375 uvuye hano i Washington DC.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umwanya w'amakuru iyo mu karere, duhere ku makuru iyo mu Burundi. Mu Burundi, umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yashikirije ijambo abanyagihugu inyuma yaho ashingiwe leta nshasha, aho yamenyesheje ko bagiye guhuza amategeko ariho nibihe u Burundi bugezemmo bisunze bwirizwa nshingiro n'amasezerano yarusha. Mugenzi wacu Tabita Mukamsoni nivyo adushikiriza.
Prezida Nkurunziza yashimiye abarundi bamutoye, aca basaba gushigikira inzego bitoreye.
Barundi kazi nshuti z'u Burundi, ubu rero amatora yaheze, ivyo kudutora canke kutadutora byarangiranye n'itariki ya 21 mu kakaro. Ubu ni gihe gishasha cyo gukorera igihugu cacu twese turi hamwe, gushigikira inzego twatoye no kurangura imigambi mwadutoreye.
Muri iryo jambo yashikirije abarundi kuri wa gatatu, Nkurunziza yamenyesheje abarundi ko bagiye kugwiza inyigisho za sirikare na cyane cyane kugwaruka gwa kaminuza service civique obligatoire mu Gifaransa, kugira ngo abarundi bose bafashe mu guharanira amahoro n'umutekano na cyane cyane mu kugwanya utugwi duhungabanya umutekano mu gisagara cha Bujumbura.
Nkuko mubizi, umutekano niyo nkingi ya byose. Tuzoronsa amakomite y'umutekano inyigisho ziyafasha gukorera neza muri ya manyabune. Guhera ubu gwaruka ruzoronka inyigisho n'ubuhinga fatiro zo gukunda igihugu, ivyo twita service civique obligatoire, cyane cyane ku banyeshuri bo muri za kaminuza. Ayo makomite y'umutekano asabwa gukora ijoro murango kugira ngo tugwe twose tuyadukiza tugenzwa n'ubwicanyi no guhungabanya umutekano, dusambugwe mu buryo mu kiringo kitarenze amezi abiri gusa tuzoba twatujijwe, na cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura. Tukaba duhamagariye abanyagihugu bose kubira hasi rimwe gukora n'abajeje umutekano kugira igihangiro turishikeko.
Petero Nkurunziza yamenyesheje kandi ko bagiye kubahiriza amategeko mu kazi no mu buzima bwa minsi yose bw'igihugu hisunzwe ibwirizwa shingiro n'amasezerano yarusha.
Kugira amahoro n'umutekano n'ubutungane bibandanye bisasagara mu gihugu cyose, tuzobandanya gutunganya urwego rw'ubutungane tuzobandanya kandi guhuza amategeko ariho n'ibihe tugezemmo kubahirize ibitigiri by'ubwoko mu buzi bwose twisunze ibwirizwa shingiro amasezerano ya Arusha na yowagati intambara urundu mu ntumbero yo gutsimbataza discipline mu nzego zo kwivuna abansi n'izo umutekano tuzosaba abize amategeko badufashe bibaye ngombwa guhinyanyugwa igitabo mpanavyaha baturabire igihano gikwiriye abari mu urizo nzego bazofatwa n'amakosa yo kwica bakoresheje ibigwanisho bizwi ko bigenewe gukingira abene zihugu
ivyo biruko mu gihe abatavuga rumwe na leta bahurikiye mu runani Senarede bo bamenyesha ko kuva kuri uyu wa kane uburundi atamukuru w'igihugu buzo wa ufise kuko hisunzwe amasezerano ya Arusha nibwirizwa shingiro Nkurunziza ikiringo ciwe carahezi Jeremy Minani numwe mu bagize inzego za Senarede
tugiye guhasaba amakungu yose yo leta ayane hama maguru masha tuyicara turaba ukuntu Burundi kuveje butazabugira umukuru w'igihugu butazabugira leta bwo yobogwa biciye mu mategeko no kugerageza kumvisha uwo mugabo Petero Nkurunziza aho arashwana Burundi ashaka kwihagira ikindi kirimo cha gatatu ko yoza tukicara hamwe tukaganira tukashiraho inzego mfata kibanze
aba batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ibujumbura bavuga ko mu gihe president Nkurunziza yo kwanka kuganira bazomukuraho bakoresheje inguvu
ibyo ashobora kutavyemera kuko nisho camuranze kuva ino zino ngorane zitangura ni yavyanka agashima gukoresha wa muguwe witwaje ibigwanisho ashaka kwigabira ubutegetsi ku nguvu tuzoheza rero dushireho leta twebwe nyene mfata kibanza twishiriyeho twebwe nyene ku ruhande rwacu tuyabarundi n'abakomu tubasabi bayemere bayubahe bayigamburukire hanyuma noneho Petero Nkurunziza niyabandanya agagaza akabandanya tuzoheza dukoresha inguvu tumukure
uwo ajeje igisata cyo kumenyesha amakuru mu runani Senared avuga ko bazoganira na Nkurunziza nabo bari kumwe ariko nibazoganira na Nkurunziza nk'umukuru w'igihugu canke nk'userukira Abarundi
iki kibazo c'uburundi cyo bavyiza gikemwe giciye mu mwumvikano dushaka rero tumenye twumvisha umugabo ashaka kwigarura ubutegetsi ku nguvu ko yoza tukicara hamwe leta izojaho ikajaho ivuye mu mwumvikano ariko nashaka ndababwire yuko tutazoganira na Nkurunziza nk'umukuru w'igihugu canke nk'umuntu aserukira Abarundi niyo leta yarashizeho leta no kwita leta yagahotoro leta ihiritse ubutegetsi tuzoganira nabo tutemera ko ari leta ahubwo dufata ko ari umugwi washatse guhirika ubutegetsi kugira tuwugondoze ko iyo ngingo wafashe ari ingingo igayitse idashoboka ari inzira irashika ngaha mu iki gihugu
Abarundi benshi rero ubu bari mu mayira abiri biteze ibizoba kuri uyu wa kane mu gihe bamwe bashinga leta abandi bikavugwa ko bashinga iyindi mu mahanga bamwe bakibaza ko hagiye kuba intambara kubera izo mpande zibiri zitumvikana abandi bati Imana rugira vyose izokingira Burundi n'Abarundi ibujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
Urakoze cyane Tabita Mukamusoni kuri iyo nkuru tukiri mu Burundi mu gihe haraye hashinzwe leta nshasha ijwi rya Amerika ryashatse kumenya ico abanyagihugu biteze kuri leta nshasha Fidelite yishatse yavuganye n'abanyagihugu bo mu gisagara cha Bujumbura
Tegene neza nuko hari ubukene mu banyagihugu ukumva ngo umuntu yafashwe ntusure kumubona byose bigatera umutima uhagaze
ubu byifasa nabi cyane umuntu naronka nakaje umuntu akajya neza kuza wumva hari abise umuntu utazisho bamuhoye
ubu tego turadana ntidandaza neza abantu bose baragiye nga mu Burundi na vraiment dufise umutekano mwiza umutekano umeze nabi ni muke cyane
zene uvuga nko kugenda sima kweri zene ntacyo no kwidog
kugande ntacu ndaziteze ko kubera kuko iyo atamategeko bibahirijwe nta nico nazitega cyo gituma atavyizigira ndazifise ntayo mbona atamategeko nta mahoro
je yo leta ntacho ndayiteze ko nico gituma mu batayemera ndimwo kubera twahe twiteze nyene yuko ikiringo ciwe kihera ariko urumva ntishaheze yanarahiye ikiringo ciwe kitarahera sinzi ko yoba yari kubise kudeta bakuye gutora amatora amashasha kubera iyo abantu bahere bavyamiriza bakavuga ati ibintu bikuye kugenda uko bikaje mu biganire
nje si imintwaro nziza none ko abantu baribo bamwitoreye nibo bamwihereye nubundi nubwa mbere nibo bamwihereye nubundi babamuhaye tureke kwidoga rero twemerenye na dutware nyene neza
mu byukuri umukuru w'igihugu niwe twarabira ko byose niwe twarabira ko akarorero keza hanyuma rero ubu mu kuvuga amategeko ahari kugira yubahirize bose iyo umukuru w'igihugu rero aho nyanze ibwirizwa risumba ya niyo sari ya constitution numva ko umunyagihugu mutoyi azohonyanga yahambije
kuko nta kindi kintu tubona shobagisigaye
kuko uhageze ko kwinama n'ingingo byanse uhageze ko akaruta kanto kazokamira hakundi
mutiwe naho turiko turaje
naho tuja nta byizigiro leta ishizweho n'umuntu atubahirije amategeko sizoza kubahiriza amategeko
ni kwaza yuko umuntu yakwishira kizana ibintu bigahinduka aho hari abatemere iyo leta ibaye ngobwa n'amatora gasubirwamwo yemewe na bose ahurikayemo na bose impunzi zigahunguka zikaza zigatora abitoza bahunze bakaza bakitoza utsinze umuntu agashira impayishize bikagenda neza
twifuza amahoro y'abarundi uvuga ko habaho ukubahiriza amategeko mu gihugu uvuga hakabaho ukubaha ibiringo byemewe n'ibwirizwa shingiro kucyo abarundi tukagira amahoro
twifuza amahoro n'umutekano
abantu acu umuntu nakima yo basaba kuko ni nk'ubusuma urabona barahiye hakaba umengo ubuzima bwose bwahagaraye mu mabarabara ibikorwa bigahagarara ikiringo kitarahera umuntu agashage ni nk'ubusuma nacu umuntu yovuga ngo yo basaba ni nka bya bindi nyine ture dusaba gusa ko bamatora urukiye muri bose
kugira umuntu aronke duke atujyane amahoro n'umutekano yiryamire neza byuke byiza atanu yirwa rumva ngo ahiswa abantu kwa twasaka muro n'umutekano gusa
dushaka amatora ateguwe neza kandi turashaka kubahiriza amasezerano y'Arusha kuko iyi kintu mwasezeranye n'abantu mutegerezwa kugishitsa
tuba twifuza ko baduha amahoro atuvire batucire ko wundi basi niko tuyifuza areke ariko kurahira ibintu abireke kabisa sigire abantu
twebwe turasima dubonye abantu bo dutwara neza nta ngorane twebwe dusaka muhoro n'iterambere yego abantu badutwaye neza nta ngorane
tuve mu Burundi tuje mu Rwanda igikorwa cyo kuhagira abanyagihugu bo mu karere ka Gicumbi ahabona bagirizwa kugira umwanda ntikivugwa rumwe hamwe basanga igikorwa ubwacu ari ciza kuvyerekeye kugira isuku n'abasanga bidakwiye kuhagira abana n'abasaza ahabona Eric bagira ubusa yanyarukiye igicumbi mu buraruko bw'u Rwanda aganira nabuhagiriwe ndetse n'abandi banyarwanda Eric bagira ubusa araduha ibindi kuri inkuru
Mu mpera z'icyumweru gishize nibwo abayobora Gicumbi bongeye kubura gahunda yo gutangira abagenda muri uwo mujyi bafite umwanda bukabajyana mu kivunge kubuhagira abayobora ku karere bavuga ko iyi gahunda igamije gukangurira abaturage kugira isuku ni gahunda yaranzwemo ibiganiro bigamije kuhagira batari bake bakabyumva baseta ibirenge ariko birangira ikigamijwe kigezweho mbere yo kuberekeza mu bwiyuhagiro buri mu cyumba cy'inama cy'akarere Madame Therese Mujawamariya umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage yabanje gutanga amabwiriza kubo yitaga abanyamwanda
muraduha amazi namukurikije imirenge muhagarare mukurikije imirenge yanyu amafoto yanyu turayashaka tuyohereze ku buyobozi bayamanike ahantu abanyamwanda bo mu murenge ku buryo abantu bose bazajya baza no ku kagari bazajya bango dore na ifoto ye n'umwanda we hanyuma nugaragaza isuku ne uzaza kugaragara utariko ni munkurireho ifoto yanjye dore nagize isuku
Nibyo ngasibaje.
Bamwe mu buhagiriwe mu ruhame batubwiye ko abantu babiri mu basaga 40 ari bo buhagiranye bambaye ubusa buri abandi ngo basiritana umwe ku wundi kubihimba. Umwe mu buhagiranye bambaye ubusa turindira umutekano we na bagenzi be bafite ipfunwe ryo gusubira mu byababayeho ariko bakavuga ko isuku bwa yari ingenzi.
Mbere y'Imana navuye yo namwaye kandi ndi umusaza cyane yishe ni kubera ndi umusaza wenda ndi umusore bakampemukira ndi umusore basi naho byaramwazije rwose wenda ndi umusore
kuvuga ngo aho utaha wabaye igicibwa se
n'impa mubaranserereze cyane
ni ukuvuga ngo ntabwo uzongera kugira umwanda rero niba nkumva
ntabwo nzawugira rwose bo nibarebe uko bazangenda njyewe gusa
abanyagicumbi n'abanyarwanda muri rusange kiri iki gikorwa mu buryo butandukanye
umuntu yafite umwanda bakamuhajya nta kibazo cyabakirimo
kubera ko hari abantu ubona ukabona muno mu myenda harimo ibintu by'imikara muno mu izosi ukumva byaba by'ukuri n'umusatsi waramubirindukiyeho bawumwogoshesheje nje byaranshimishije
bambe umwanda ntagukwiye mu bantu n'ukugira ngo umwanda uveho kujya kuhagirana umugabo akuhagira undi mugabo nta kibazo kiba kirimo kuko ari umwanda
bagomba kubanza bakabigisha none babona batabikoze
none bakabona bagafata abantu kuyora kuri iyi ntago nava wenda ko ari amahano ariko nanone ntago bagomba kuyora abantu kuri iyi
hago bari byiza ibyo bintu birenda kuba se abantu 30 abantu batuye ari 5 cyo gikorwa ko baba bakibonye n'isuku muri rusange isuku yo kwagirwa n'abantu 30 birarenze cyane ahubwo bagomba kwisubiraho
kujya biteye isoni umwe akarabukundaga karabuko umubyeyi akaraba umwana muriga
kawe cyaba ari ibintu bibabaje cyane bya biteye agahinda akubya byiza kugira ngo rewe umusaza ukubyaye nawe uri umwana we mu byo kunamba bose kwibagira ntago bya biteye isoni
iyi gahunda itaravuzweho rumwe mu gihugu hose yakurikiwe n'amafoto yahise acaracara ku mbuga nkoranyambaga agaragaza abantu buhagira n'abambaye ubusa inkuru bakimoma iryo kuburenganzira bwa muntu bwahonyowe Gicumbi na amafoto magingo yumvikana nk'ahangayikishije ubuyobozi bw'akarere ka Gicumbi kandi ngo bishobora kuzarangira mu nkiko nihagaragara uwayakwirakwije Bwana Alexandre mvuye ku ruyobora ko karere yabitangarije abanyamakuru kuri uyu wa kabiri
ntabwo bigeze bakarabiriza umuntu mu ruhame ngo bamuvanemo imyenda ahubwo bamutwaraga mu bwuhagiriro bwabugenewe burimo isabuna karaba irimo imyenda agasuime yihanaguza hanyuma abandi ahubwo bashatse gupfubya icyo gikorwa bafata amafoto yo mu bindi bihugu ngira ngo mwabonye uriya wari wambaye ubusa twaje gukurikirana binatuvunye kugira ngo tumenye aho ifoto yaturutse dusanga ifoto ni yaturutse muri Kenya dusanga abantu barimo kumwuhagira baravuga igiswahili abanyagicumbi ntibavuga igiswahili ibyo byose twarabikurikiranye ahubwo ku buryo ubu turimo gukurikirana ngo tumenye uwakoze biriya n'umwanzi wa Gicumbi ni ukurwanya ubuyobozi bwa Gicumbi kugira ngo nitumara kumubona neza tumenye uwafashe ari amafoto yo mu bindi bihugu akayitirira karere tuzasaba n'abanyamategeko bacu bamukurikirane bamurege
gahunda nk'iyo kuhagirira mu ruhame bagaragara nk'abanyamwanda sinshya mu karere ka Gicumbi abayinenga basanga ikibanza ari ukwegera abaturage wabo mu byaro bakabakangurira isuku aho kubogereza mu ruhame kandi ko kuhagira umuntu agahita asubira mu myambaro yanduye nabyo bitanoze ariko bagira ubusa ijwi rya Amerika Gicumbi mu majyaruguru y'u Rwanda
Mu Rwanda kandi inyuma yaho abacuruzi bakorera mu isoko ya Kabeza mu karere ka Kicukiro babujijwe gucuruza n'ikigo cy'amatagisi n'amakori nk'uko nyene nyari isoko hari amatagisi atishyuye Rwandan Revenue Authority mfunyafunyo RRA abo bacuruzi bo bavuga ko ari kubahohotera kuko atamwenda bafitiye leta ibindi kuri inkuru twumvirize asumutakaboye
Mwobo mdanguji bihumbi mirongo chenda bjanje. Mwani bihumbi mirongo chenda bjanje. Bijie guombira mwomu ngisoku. Wachingure, basi dufatibi nubja chutu bitembeleze kukasazi. Harika mafranga achu tumaze kurangu zae guomba. Kukua wara bitubu giembele.
Kukua dufatibi binu bipu. Niba wena, niba dengi minti bidi. Changu mge, tubichuruze. Ibisiga na mwena tunabiso hore. Tu zineza yuku soko li guomba kujiragute. Guomba kufungwa. Kwa hituwa zinu, tungu tukwa raishu. Tukwa bjitisa wachendi.
Inyanya zapfuye iri ni hohoterwa rikorerwa abaturage kuko batatubwiye kare ngo twakireke tureka kurangura
abana abaturage bakorera mu isoko rya Kabeza nyuma yaho babujijwe kwinjira mu isoko ngo batangire gucuruza ku miryango y'iryo soko hari ngufuri zashyizweho n'ikigo gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro nkuko byumvikana mu majwi y'aba baturage akababaro kari kenshi ndetse hari n'abavugaga ko bagomba no kujya ku bayobozi bakuru bakabarenganura ku ruhande rw'ikigo gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro komiseri ushinzwe imisoro y'imbere mu gihugu Kayigihabi ya mbere MAB yabwiye ijwi rya Amerika ko iki gikorwa cyo kwishyuza ababereyemo imyenda ya leta bakimazemo iminsi akomeza avuga ko abacuruzi bavuga ko bahombejwe no gufungira isoko bakwishyuza nyiriri soko
nyiri soko rero niwe udufitiye ikirarane niwe dukorana nawe umunsi kuwundi ni nawe twishyuza ntabwo twishyuza abari mu isoko abari mu isoko ni ugirana amasezerano nabo nyiri soko rero twagize igihe cyo kumumenyesha mu nyandiko tumwaya bunye umwanya uhagije yo kuba yabwira abantu bari muri mu isoko kugira ngo bitegure bakuremo ibintu byabo ubwo bafite nk'ibintu birabahombera icyo gihombo bazakishyuze nyiri soko
Kigikorwa cyo gufunga isoko cyamaze amasaha arenga 5 nyuma y'uko abaturage bakomeje gutakambira abayobozi babo ubuyobozi bw'akarere ka Kicukiro bumaze kumvikana n'ikigo gishinzwe kwinjiza imisoro bwafashe icyemezo cyo gufungurira aba baturage abacururiza mu isoko rya Kabeza bavuga ko nubwo bahombye cyane cyane abacuruza ibintu byangirika vuba ariko bashimira cyane ubuyobozi bwabo bwabatabaye amazi atararenga inkombe
narimbabaye agahinda narimfite ariko n'umuntu ndacyagafite kwa ko byumye ariko nta kibazo
kugira kuva mu bitondo saa 12 tukinjira mu soko saa 6 ibintu bibabyangiritse bibabyangiritse na pavro zahonze ibinyanya bibabyamenetse abatazi bitoki bibabyahiye cyane hajemo umuriro turashimira imana dukwiye ku muhanda ubu ngubu nta kibazo dufite
mwari mwanze kuhava
ntago twari kuhava twari kuharara paka haje umubyeyi nuwakarere harya nuwakarere arakabyara mana yaje turamukurikira turamuririra abona ababyeyi marira bafite avuga ati ngaho mwinjire
inyanya nari naziranguye 111 ariko urabona ko nyine ubu ntaye ndi bugaruzemo naho
kuva mu gitondo twahagumye badukingure saa 6 z'iminota 5 imboga zahombye intoryi abimbuto abamashaza babuza abayagura mbega buri kimwe cyose
ikigo cy'imisoro n'amahoro kivuga ko cyishyuza ibirarane bingana na miliyari 62 iki kigo kikavuga ko aya mafaranga kizayakurikirana kugeza cyagejeje mu isanduku ya leta Rwanda Revenue ivuga ko izifashisha inzira zose zaba izo gufungira abayibereyemo imyenda kubanyuza mu binyamakuru binyuranye bagashyirwa ku karubanda ngo ibi byose nibyanga abayibereyemo imyenda bagakomeza kwinangira Rwanda Revenue ivuga ko izateza imitungo yabo cyamunara Asumpta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
Nyakubahwa Ndasabye ijambo Ndasabye ijambo
Hora numa bangaho
Ndasabye ijambo Era kandi afite icyo mvuga
Oya nta jambo ngaho Wezi ugira uvuge turabizi nta byuba kuvuga
None si muri demokrasi amunyima ijambo Sindi umunyapolitike
Ninde ahubwiye ngo abanyapolitike mwese muteza kuvuga Abanyagi huko batakwizeye ugomba kubanyaga ubutegetsi
Ngo ngwiki Abatatu nta jambo dufise muri demokrasi Mutaduhaye ijambo tuzoryiha
Yeah? None demokarasi nakajagaye ngo muzokwiha ijambo muzobikora bibakore mudukome tubakomeretse
ari ibyo muzohiga duhigure muzobumba tumena mubake dusambure
murahirahira tuzobereka ingere intama yambagwa uturusha abanywanyi
muhaguruka duhaguruke mwiruke twiruke akazoruta kandi kakamire murabona
Yemwe gayewe ndumiwe umvi yomvugo y'abanyapolitike bacu mwabantu oya nukuri demokrasi yukuri ishingiye ku nama n'ingingo mwabanyapolitike nimuhane ijambo muvugane umutima munda muvuge ivyubaka igihugu
ako nakamo mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cha search for common ground Burundi
Bireko dusezerana incamake y'amakuru twabashikirije ku byerekeye Burundi inyuma ko president w'u Burundi Pierre Nkurunziza ashizeho leta nshasha agashikiriza ijambo abanyagihugu uno munsi abatavuga rumwe na leta nabo bagize icyo bavuga muri bo Leonanyangoma ayoboye inama y'igihugu iheranira yubahirizwa ry'ibwizwa nshingiro amasezerano y'arusha n'ubutegetsi bushingiye ku ntwaro ibereye mu gihugu cy'u Burundi mu mfunyafunyo Senared yiyamirije ubwa nyuma ibyo avuga ko ariho nyango ry'amasezerano y'arusha nibwirizwa nshingiro bikogwa na Petero Nkurunziza
Perezida wa Sudani y'Epfo Salva Kiir yashize urukumo ku masezerano y'umwumvikano agamije guhagarika intambara yari imaze amezi 20 aba intambara iba hagati ya leta yiwe n'abaroberi bayobowe n'icegera ciwe mu birori byo gupfundika ayo masezerano vyabereye ku mugwa mukuru wa Juba president Kiir yavuze ko afise amakenga yerekeye ibiri muri ayo masezerano yashize kuri ku mukuru no munsi
president wa Syria Bashar al-Assad yidoga ku kwisuka kw'abanyamahanga mu ngwani maze imyaka 4 mu gihugu ciwe yatangaje ko atazorekura abanyamahanga kuza gukurikirana amatora yariyo yose mu gihugu Nshuti z'ijwi rya Amerika mwakoze gukurikirana ibiganiro vyacu ibiganiro vyo muri uyu mwanya hani ho bigarukiye kuri mikomare kumwe nanje Videni Yongabo
na Oriane Itangishaka turabashimiye cyane ko mwaduteze amatwi mugira umugoroba mwiza naho butaha
This program has come to you from the Voice of America, Washington.